Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Isamira i Washington DC mu kirundi mu kirwanda mu Burundi mu tumvira ku miyongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu tumvira kuri FM ijana kane n'ibice bitatu mu shora kandi no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu www akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Abanyapolitiki baba hanze y'Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko batakambira amakungu bayasaba gukurikiranira hafi amatora yimije, bavuga ko ateguye nabi kandi ariko ategurwa mu gihe umutekano ifashe nabi.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babifunze bakabihagarika. Kwadura Amerika, Ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango.
Uyo ni Jean Minani, umukuru unanise na leta rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'ubwicanyi maze guhitana abantu benshi mu Burundi, eka hamwe n'inkuru yerekeye ikiza cya corona virus COVID-19 cyihaye inganda no mu bihugu by'i Buraya, kikagira kandi ingaruka ku butunzi muri Afurika. Tubura zigaruka ku mukanya kari imbere. Aya makuru y'umunsi tuyatangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Ndakuramukije Frederic, tuyahereye mu yavugwa aha muri Leta Zumwe za Amerika. Muri Leta Zumwe za Amerika, umugabo yitwaje inkoho wo mu gisagara cya Milwaukee ni muri leta ya Wisconsin yarishe abantu batanu imbere yuko nawe yiyica. Byabaye cyo ku munsi wa gatatu ku ihinguriro ry'inzoga ryitwa Molson Coors ni muri ico gisagara nyene. Igipolisi kivuga ko uwo mugabo yari afise imyaka 51 ariko nticashimye gutangaza izina ryiwe ndetse n'amazina y'abahasize ubuzima imiryango yabo itarabimenyeshwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump avuga ko atibaza ko ikiza cya corona canke COVID-19 mu yindi mvugo kizobangamira Abanyamerika. Trump yabishikirije ejo ku munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru mu biro vyiwe White House. Abahinga ba Leta ya Amerika ndetse n'abigenga bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko uwo mugera ufise ubushobozi bwo guhinduka vuba bwangu. Nabo bategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu batangaje ejo kuwa gatatu ko abantu 14 bamaze kwandura uwo mugera muri Amerika, hamwe n'abandi Banyamerika 42 bugaraniwe mu bwato Diamond Princess ni ku nkengera z'Ubuyapani. Igihugu cya Arabia Saudite cyarahagaritse gutanga viza kubifuza kugendera igisagara cy'Iranda cy'Imaka kubw'impungenge n'ubwoba bw'uwo mugera wa corona. Icyo gisagara gisanzwe kigenderwa n'ibihumbi by'abayisilamu bo ku isi nzima buri kwezi. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu w'icyo gihugu avuga ko abimwe amaviza ari abava mu bihugu uwo mugera wagaragaye ko wanduwe na benshi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi asaba ituze mu gihugu ciwe inyuma y'intureka z'imisi itatu yabaye hagati yabo mu idini ry'Abahindu n'Abayisilamu ku murwa mukuru New Delhi. Iyo migumuko yahitanye abantu bashika 23, abandi barenga 200 barakomereka. Iyo mirwano yatanguye ubwa mbere guhuza abashigikiye amategeko mashasha yerekeye ubwenegihugu hamwe n'abatayashigikiye, mu nyuma zihinduka intureka hagati ya moko. Leta ya Modi yashikirije ko aya mategeko atagamije gukumira bamwe canke abandi, ariko atumbereye gukingira abatari abayisilamu. Iyo leta ivuga ko bahamwa mu bindi bihugu. Abarwanyi bakora iterabwoba bashimikiye ku idini rya Kiisilamu barongereje ibitero ku bajejwe umutekano no ku basivile mu buraruko bwa Mozambique. Umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu watangaje ko ishami ryawo muri Afrika yo hagati gisha abasirikare 9 bo mu nteko za Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI rivuga ko iyo ntara ya Cabo Delgado imaze kugabwamo ibitero 28 kuva mu ntango z'uyu mwaka. Abanyagihugu nabo barenga 100,000 bakaba bamaze guteshwa ingo zabo. Bombe yaturitse ku murwa mukuru Kabul muri Afghanistan ejo ku munsi wa gatatu yakomerekeje abantu bashika ku 9. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati Nasrat Rahimi yashikirije ko iyo bombe yari yatezwe mu ipikipiki. Nta muhari urabyitirira. Abatalibane baciye bahakana ko babitabaraba, bavuga ko byakozwe n'abajejwe iperereza mu ntumbero yo gutera akajagari. Agahengwe k'iminsi 7 abarwana bari barahanye ko guhagarika intambara katanguye kubahirizwa ku munsi wa 6, kakazurangirana n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze za Amerika hamwe n'abatalibani ku itariki ya 29 z'uku kwezi i Doha mu gihugu cya Qatar.
Urakoze Aloyiza ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse namwe nshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isanganira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email, radio yacu @gmail.com na Facebook kuri Rungu Radio yacu @rungu.com.
Iwanyu mu ntara,
iwanyu hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Mu Kenya turabashikiza inkuru, ijanye n'umushyantare Ben Rutabana waburiye yari yazimiye, yazimanganye, yari yabuze irengero ryiwe ryari ryabuze mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze. Akaba rero yagejejwe imbere y'abacamanza mu Kenya. Turabashikiriza inkuru na mugenzi wacu Venuste Nshimimana yakurikiranye inkuru, ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize iyindi nkuru yo mu Rwanda. Kuri uyu munsi wa gatatu General Major Mubarak Muganga arongoye ingabo mu gisagara cya Kigali no mu ntara y'ubuseruko yagiranye ikiganiro n'abatwara ingenzi kuri moto mu gisagara cya Kigali. Ku nshuro ya mbere uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda yaciye amarenga ku ingabo z'u Rwanda arizo zija muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe ika ingabo canke abagwanya ubutegetsi imitwe idacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Abo rero n'abagwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ni inkuru ya Eric Bagirubusa umenyesha bakuru w'Ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Kungingo y'umutekano umuyobozi w'ingabo mu mujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba General Major Mubarak Muganga ubwo yari n'abatwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa gatatu yagarutse ku mpfu za bamwe mu bari abasirikare bakuru mu mitwe irwanya Leta y'u Rwanda nka Lieutenant General Sylvestre Mudacumura wo muri FDLR wapfuye mu mwaka ushize wa 2019.
Abitwa ba Mudacumura, abitwa bande bose bariyo ngiyo barafumbira amashyamba ya Kongo nta kundi twabigenza. Ariko nabo bandi bose bari bagifite ibyo bitekerezo bibi. Ubu hari ahitwa ku Mukamira hari abagera kuri 350 n'abandi bifuzaga kuba baduteza umutekano muke, nicyo ngo bifuze. Kandi ubundi ntambara zose zigira impamvu, ariko abo bavandimwe bandi nta mpamvu babona.
General Mubarak Muganga kandi mu kiganiro yagiranye n'abamotari bo mu mujyi wa Kigali bibutsa ko bagomba kugira imyitwarire myiza ibaranga, yanizeje ko Leta ifitiye abanyarwanda gahunda nziza ziterambere mu myaka izaza.
Izo ntambara rero abo bifuzaga iyo ngiyo ngira ngo zarangira iyo ngiyo, ariko ntabwo birangira bityo. Kubera yuko twe turateganya ibintu biremereye, ikibuga cy'indege cya Bugesera, imihanda baragenda bayongera, umuturage wese akirembere y'imyaka 2030 umukene muri twebwe yagombye kubona amadolari 4000
afatiye kunama mpuzamahanga izahurize Kigali mu kwezi kwa gatandatu ibihugu bisaga 50 byo mu muryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'icyongereza umuyobozi w'ingabo mu mugi wa Kigali mu ntara y'Iburasirazuba yasabye abatwara abagenzi kuri motoko buri wese yaba ijisho rya mugenzi we mu kwicungira umutekano kugira ngo iyo nama ya Commonwealth itazazamo kidobya
duhereye ku nama yo mu kwa gatandatu ejo bundi izadushigira amafaranga nawe yababwiye nakangari ni menshi kubi kandi buri muntu azabonaho abaturanyi rero inkuru nk'iyo njye ntabwo baba yifuza bagira imana ariko ntabwo ari imana ni ibyago ntabwo iyo nama yaba kuri bo kandi twe tugomba iyo nama igomba kuba hangaha kuko nyuma iyo nama perezida wacu azaba ayobora imyaka yindi ibiri abandi bose baraho ntawemere kuvuga imyaka ibiri murumva rero ko tuyikeneye kurusha abandi bose duhera kubungabunga umutekano duhereye ku mupaka niyo mpamvu buri mumotari ugenda iyo wumva ibikorwa byanyu navuze dukumira icyaha kitaraba buri wese abe ijisho rya mugenzi we dutangira amakuru ku gihe kandi vuba kuko hari ikintu gihagarikiye gahunda gitoya mwese ibihombo byabageraho
mu mwaka ushize 2019 nibwo hakunze kumvikana impfu za hato na hato za bamwe mu basirikare barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abandi bagafatwa bakohererezwa ubutegetsi bw'u Rwanda ubu bari mu nkiko General Mubaraka Muganga yavuze ku bandi bari abayobozi muri iyo mitwe basaga 300 baherutse kugezwa mu Rwanda bakuwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo barimo Kapiteni Eriman Nsengimana wari wasimbuye Majoro Karikisensa Yumana bakunze kwita Sankara ku buvugizi bw'umutwe wa FLN na udacana uwaka n'ubutegetsi bw'ikigali.
Baba ni 350 ni abayobozi abita abayobozi. Harimo n'uwitwa Herimana umwe wari warasimbuye Sankara ari we muvugizi wa CNRD. Na wari hariya baravugira mu kamera ngira ni hatangira makuru. Uko ni aba bazatumara rwose ibiki? Bari ku kamera turi mu kugabura twaragowe turondora. Ariko ni rwo Rwanda. Bagakora nabi tukabakorera neza ariko ntabwo twaguma muri ibyo
mu bihe bitandukanye makuru ataremezwe n'urwego runaka yavugaga ko ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga Kongo kurwanya no gucyura bamwe mu bari mu mitwe urwanya na makuru yakunze kwamaganirwa kure n'ubutegetsi bw'u Rwanda bakavuga ko ibyo byakorwaga n'ingabo za Kongo FARDC hari kunshuro ya mbere mu ruhame humvikana umusirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda mu mvugo iziguye yumvikanisha ku Rwanda rushobora kuba rwari rufitemo akaboko
kuko byawe intambara ndazikeneye ariko iyo ngiyo none se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana gyewe wa 50 nataha oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda eya ntabwo tukigenda n'amaguru ubundi twaruhaga tugenza amaguru cyagihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9 ariko ubu Rwanda eya hakamanuka tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi
igihe twateguraga iyi nkuru twahamagariye to na Colonel Nosa Munyengango tugira ngo agire icyo avuga kuri aya makuru General Mubaraka Muganga avuga yo kuba ingabo z'u Rwanda arizo zambukaga ikongo zikoresheje societe y'indege Rwanda ya mu kurwanya no gucyura batavuga rumwe n'ubutegetsi umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda yabwijwe irya Amerika ku cyo kiganiro cya General Mubaraka Muganga n'abamotari atacyumvise yavuze ko yarimo ajya mu nama ariko ko aza gufata umwanya uhagije akacyumva akanabaza General Mubaraka Muganga icyo yashakaga kuganishaho ubwo yavugaga ibyo nyuma akaza kutuvugisha ku butegetsi bwa Bwana Antoine Tshisekedi Tshilombo utegeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biboneka ko imibano y'igihugu cye n'u Rwanda yarushijeho kuba myiza Bwana Tshisekedi yigeze no gutangaza ko nibiba ngombwa azitabaza ibihugu by'amahanga mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro yakunze kuyogoza Kongo kandi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe yavuze ko igihe u Rwanda rwasabwa uwo musanzu rwa utanga tuzabafasha twari twabitegereje kandi ndishimye cyane kuba dufite umuntu hariya uvuga ko ashaka gukorana n'abaturanyi mu gukemura kiriya kibazo kuko kimaze igihe kandi kigira ingaruka kuri Kongo kigira ingaruka ku baturanyi natwe twese rero nta mpamvu yo gukomeza kurebera icyo kibazo tukemera ko gikomeza ku rwego kiriho ntekereza ko mu by'ukuri nishimye kuko uburyo perezida wa Kongo agiye kubikora niko twabitekereza ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa kane 2019 nibwo sosiyete y'u Rwanda Rwandeya itwara abagenzi yatangiye gukorera ingendo zayo i Kinshasa mu gihugu cya Congo bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Eric, twatubwiye ko mukanya twari kugaruka ku nkuru ya Ben Rutabana yari yarazimiye ka irengero ryiwe ryari ryarabuze mu kwezi kw'icyenda. Uyu munsi rero mu Uganda byari bitekanijwe ko arenguka imbere ya sentare, ariko ntiyarengutse. Nibaza ko inkuru tuzogira koko mu kanya kari imbere canke tuzogaruka ko mu minsi iri imbere canke nitwaronka andi makuru janye n'inkuru turayabashikiriza mu kanya. Reka rero ubunaho tuje mu Burundi, aho abanyapolitiki baba hanze Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko baratakambira amakungu bayasaba kutarira amaboko muri iki gihe himirije amatora. Bavuga ko ariko arategurwa mu gihugu kirangamwo umutekano muke. Abonaboni Yohani Minani arongoye Sinaheda na Jeremy Minani avugira Sefor Arusha bakaba bamenyesha ko atagihindutse amatora ariko ategurwa ashobora kuba gukwega akarambaraye. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatungimana.
Muri urwo rwandiko Yohani Minani arongoye Senared yarungikiye inama y'umutekano ya UNI, uwarongoye Senared amenyesha ko amatora yo mu Burundi ategekanijwe gutangura igenzo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa, abandi batotezwa, abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Ibujumbura ifise ubwoba ko idashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utanguye kugira inguvu bawucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo. Aho babona bose ko bushobora kuba intambami nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye ico ubundi Jeremy Ngendakumana na Mudelega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi. Ariko twamenye ko bwari ubwoba gutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo. Tumwe turaja mu matora mu gihe rero abantu bose bafise ubwoba bavuga ati mbese abakandida bacu bazobemera bazokwemererwa.
Ikindi cyerekana ko CNDD-FDD ishaka kwiba amatora kugira ntitsindwe kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradio yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyesha makuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babipfunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, Ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradio yose yoyo bari bapeya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batumuye ngo babisambure barabahagaritse. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro muri leta bya politiki babona ko atavuga icyo bashaka nayo nyine barayirukanye barayasambuye, ayandi yarahunze ayandi yarahagaritswe. Aya matora zuba atabarorezi bahari baranse ko haba babarorezi mpuzamakungu nako n'abarorezi hagati mu gihugu adashaka ntibazubaha uruhusha kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya UNI kugumiza igisho ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeje agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya UNI kugumiza u Burundi mu bikorwa vyayo ikisunga ibimenyetso byerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa UNI ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero urunani Senarede rwituye inama y'umutekano ya UNI, urunani Sefor Arusha nago nyene rurikemwe abanyapolitike batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matatu y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira ahaguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi nahava songera isibe mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza w'Abarundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kure yahonyanga bimwe bigaragara.
Amatora y'umwe na aje gusongera isibe kuko yaba amatora y'ukuri yofashije basi gushiraho leta yo kwihutiye guheza injyane umugambwe CNDD-FDD washize mu gihugu. None uwo mugambwe nyine niwo ubigaragara kuri kwa urategeka ukuno ya matora atungano bigaragara ko uzotegeka nini zova mu aya matora cyo cyo ndivuga yuko aya matora je gukwega karambara aya matora je gutuma urugwimo twahora mu ruhinduka intambara kuvyukuri yikivunga ishobora no gukugira karambara ya karere kose cyo gituma twibukije mu buza yuko icihutirwa yoko rije shoboye byose akavugana n'abakuru bigo bakarere akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora ngo balabe
Aya makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Manirambo navugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo ishobora gutuma amatora atagenda neza. Kiretse iryo totegwa rikoregwa na cyane cyane abanywanyi ba SNL, imigambwe ihurikiye mu runanikira Burundi ibona ko n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNI utorohereza imigambi itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenegwa bisabwa mu matora abaje namaba makomine, kandi n'umugwise ni ubona ko vyinshi muri byo aramananiza. Desire Atunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Mu kanya twabayemereye ko mu gihe twabona makuru ajanye n'icatumye Ben Rutabana yari yarabuze irengero ryiwe ryari yarabuze eka kabarero uyu munsi byari bitekanije ko arenguka muri sentare ntiyarengutse rero ariko amakuru tuko turaronka turi kumwe na mugezi wacu Venuste Nshimimana yakurikiranye amakuru akaba iyo tubwire igituma ivyo bitabaye uyu munsi ntari atarengutse. Venuste, muraho.
Ndakumva neza Frederic.
Murashaka kutubwira umushyira nawe Ben Rutabana yari yarazimiye mu kwezi kw'icyenda uyu munsi byari bitekanijwe ko arenguka imbere ya sentare, siko byagenze? Mwoba muzi ica bitumye?
Icyo nakubwira ni uko mu kanya navuganaga na Maître David Mushabe. David Mushabe akaba ariwe wunganira Ben Rutabana mu mategeko. Yabwiye rero Ijwi rya Amerika kuri telefone ko Ben Rutabana atagejejwe imbere y'ubucamanza, abakekwaho kuba bamufite bahawe ikindi cyumweru basabwe kumuzana mu rukiko ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo rero ni mu cyumweru gitaha. Nibutse ko byari byasabwe n'urukiko rukuru ku itariki ya 20 uku kwezi. Umucamanza Esther Nambayo akaba yari yasabye urwego rw'ubutasi rwa gisirikare rwitwa CMI kimwe n'urwego rushinzwe umutekano w'igihugu ISO ukwerekana Ben Rutabana.
Ben Rutabana urubanza rwiwe kanirengero ryiwe ryaravuzwe ko vyinshi. Murashaka kutwibutsa mu majambo make cyane gose Ben
n'umuntu nuko Ben Rutabana yaburiye muri Uganda ku itariki aho yari yageze ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa cyenda, akaba yari aturutse mu Bubiligi aho yavuye ku itariki ya kane, ahageze rero aburirwa irengero. Ben Rutabana ahubwo ni muntu ki? Ben Rutabana ni umwe mu bayobozi b'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi RNC, akaba ari komiseri ushinzwe amahugurwa muri iryo shyaka. Ben Rutabana yahoze mu ngabo za FPR Inkotanyi, ingabo za Rwanda muri 1994, nyuma yaje kuva mu ngabo z'u Rwanda arahunga. Ni n'umuhanzi uzi gukora mu nganzo. Ben Rutabana rero nk'uko avugaga yabuze irengero mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize. Icyo nabwira bumva Ijwi rya Amerika nuko afite ubwenegihugu bw'Ubufaransa.
Urakoze cyane gose Venuste kuri iyo nkuru.
Urakoze nawe Frederic.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Amakuru twateguriye arabandanya dukubitire kandi mu Rwanda, aho abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda baronse amanota meza kurusha abandi mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indero REB cerekana ko abo bana bari muri batanu ba mbere mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Claver Niyonkuru, umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Gerard Ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda baronse amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba mu ikambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri Sheila Benita Ingabire Abinyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana baronse amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere babiri muri bo bafise ijana ku ijana kuronka umwimbo ntibyaboroheye kubera ubuzima babayemo akarorero na Kajerare Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyine ubwo ishyirahamwe HCR ryita impunzi ryita Enfants na Compagnie mu Gifaransa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndi umwe ndibana nko muri weekend nagomba kuja gushaka udufaranga twamfasha mu nzu hagati kugira ngo bashe kwiga neza. Ku mugoroba ndosa kanya nkagenda gusoma ibitabo muri library nkasoma nshyizeho umwete, hanyuma mu ijoro ubwo nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko nkashika ndondera ibyo kurya nabirangiza nkasubira gutorika ye nkasubiramo ibyo twize niga none nkabona kuryama. Ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu ntabwo byoroshye, hari igihe usanga warosudukaye tutakwiye ikaramu rikaguherana baba guhaye kandi ugomba kuba wigurira ibindi, rero nk'abantu nk'atatu tuba twizanye babitugora.
Arafite icyo abwira abana basangiye ubuhungiro?
Akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka ryama nkazo, kandi ushaka umubira agomba kuba yabira kuyo. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nk'uko byangendekeye, niwo haraba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wo kwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba batari ko baramfasha, reka nkomeze nige nshyire ku imbaraga nige neza ndabe ko natsinda.
Abo banyeshuri indoto zabo no kubandanya amashuri ya kaminuza yamara kubera uburyo buke umwizero ni muke bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo baba bipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyine boraba nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu abafise intego nk'iyo oya.
Uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri. Muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze, iyi komite isaba imfashanyo abanyeshuri hafi igihumbi n'amajana ane babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku majana indwi bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu babyeyi ahamagarira uwugira icyo afasha kugira icyo akoze kugira ngo abo bana nabo biyige, ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere. U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga gato ibihumbi mirongo irindwi na bitatu, ibice birenga 65% ku ijana byabo n'abana bafite imyaka yo kwiga. Cye Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Clavera, unaho ni ka kanya ko kubasha Ernest Nshimiyimana aragaruka ku matora rusangi ya mbere yabaye mu gihugu cya Zimbabwe.
Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'1980 nibwo habaye amatora rusange ya mbere muri Zimbabwe, yabaye nyuma y'intambara yo guharanira ubwigenge yabaye hagati y'abagize imitwe itandukanye na leta yari yemewe ya Rhodesia. Imitwe yarwaniye ubwigenge yari ishyigikiwe n'amashyaka yarwanyaga irundakoko muri Afurika y'Epfo ariyo African National Congress ANC na Pan-African Congress PAC. Nyuma y'ibiganiro bagiranye na leta y'agashaka buhake ya Rhodesia hashyizwe umukono ku masezerano yasinyiwe Lancaster House mu Bwongereza. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'1979 yemeje ihagarikwa ry'imirwano. Ayo masezerano rero niyo yatumye habaho amatora rusange yabaye mu kwezi kwa kabiri umwaka w'1980 muri Rhodesia y'Amajyepfo, hagatorwa leta yayoboye igihugu cyari kimaze kubona ubwigenge bwemewe n'amahanga, ubwigenge bw'igihugu cyitwa Zimbabwe. Amatora yatsinzwe n'ishyaka ZANU ryegukanye intebe 57%. Umuyobozi waryo Robert Mugabe yahise atorerwa kuba minisitiri w'intebe wa Zimbabwe. Yabonye ubwigenge ku mugaragaro mu kwezi kwa kane umwaka w'1980 yigobotoye Ubwongereza.
Turabashimiye inshuti mwese mwadukurikiranye, mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese.